intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ndabara mukije mwese mukurikira Radio Inzamba gateka kawe. Ndabahaye ikaze mu kiganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu itariki 20 Gitugutu umwaka wa 2021. Uno munsi tuganira ku rucanco rwa COVID-19 mu Burundi, dufatiye ku majambo yashikirijwe mu mpera y'indwi iheze n'umushikiranganji wa mbere ku bijanye n'ubwo rucanco. Kuri mikro muri kumwe na Beniax Serakana.
Dafite ijambo.
Kuri uwa mbere tariki 18 ukwezi kw'icumi niho hatangura gutangwa urucanco rwa coronavirusi. Uburundi hamwe na Eritrea hakaba ari ivyo bihugu bibiri ku isi bitari bwemere kwakira urwo rucanco. Incanco za mbere 500,000 zatanzwe n'Ubushinwa nizo ziriko ziratangwa. Umushikiranganji w'amagara yaratomoye imigwi izotangura kuronswa izo ncanco, ahamagarira abavyifuza bari muri iyo migwi kwicandagisha. Naho izo ncanco zatanguye gutangwa, umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni araburira Abarundi ko zishobora kubagirira ingaruka mbi na rijya zitangwa ata bushakashatsi bukwiye bwabanje kuhaba. Yari mu ntara ya Rutana kuw'Imana uheze.
Ikibazo urucanco rwa corona rwagize mu isi nzima nuko rwaje gihuti, hanyuma abahinga bene kurukora ntibaronka umwanya wo kugira ngo bamenye ingaruka mbi bishobora gutera. Hari ababivugira mu ntamatama cyangwa babatinya kubibwira bene gihugu, mugamura kwiye kumenya ukuri. Turazi ko urupfu ni imfane bijana, ntihagire bazohava bisana ba mwana ngo none Leta ntiyatubwiye ngo ntitwamenye ibyo ari byo. Ibyo ni uko byifashe, uzogenda nawe twobuza kwicandagisha, ni uburenganzira bwiwe bwo kumva yuko yokwicandagisha kugira ngo yirinde. Mugabo ikindi twovuga ko urwo rucanco ni uko abicandagishije bagarutse bakagwara n'ubuhwera bagahwera. Ni nayo mpamvu rero tugira tuti ntitwofata ubwo buhinga twumva tudatahura neza n'abahinga bwabo badatahura neza ngo tubushyire imbere y'umugambi wa Leta twabonye dufitiye akamaro.
Mwumvise ivyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere ku rucanco rwa COVID-19. Inyuma y'aka karuhuko, urwaruka ruragira ico rubivuzeko.
Kandi tuzi kwa lingwe zimibango bakaguhenda ko nijuru wabaribona.
Olivia ari mu Rwanda abona ko ivyo umushikiranganji wa mbere yavuze atari amajambo abereye umutegetsi ari mu kibanza ciwe.
Umushikiranganji wa mbere mu bikorwa numva yagomba gukora nk'umutegetsi, numva yarari kuba mu bahimiriza Abarundi ahubwo kwicandagisha, kuko giza ca COVID-19 kimaze umwaka n'igice urenga, kandi gihanze isi yose. Si mu Burundi gusa incanco ntiziri mu Burundi gusa, siho zageze ubwa mbere, kandi sico gihugu cakiriye incanco bwa mbere. Ibihugu bitari bike muri Afrika bimaze amezi arenga nk'atandatu bitanguye gucandagisha abanyagihugu babyo mu rwego rwo kubakingira, kandi kugira ngo n'ubuzima busubire kubandanya neza. Kandi kuva na mbere mu Burundi warabona yuko ico kiza batacitwararitse nk'uko bikenewe, kandi ibihugu bindi biteye n'imbere ahubwo na kure byari byaranahagaritse n'ubuzima bwahagarara, kuko ico kiza cari kije kishatse kuba ruhonyanganda, kuko mukungene candukira yari ibintu bije biteye ubwoba isi yose n'abahinga bakagira ubwoba. Kubavuga rero ngo abahinga ntibaronse umwanya wo kurusuzuma, bivuze ko abahinga barukoze mbega bobo batafashe umwanya wo gukora ibitegerejwe kugira ubwo rucanco rwe rwemewe kuba rwotangwa. Ubwo rucanco n'abahinga bo muri OMS bari baravuze ko bahari kugira bafashe Abarundi bashobore kurushikira ababyifuza, kugira ibihugu byose bigendere nko ku rugero rumwe. Twari twarumvise ahubwo no mu minsi iheze muri aka karere ka Afrika y'Ubuseruko bavuga ko hazogeraho mu kwinjira mu bihugu vya EAC umuntu ategeza kwerekana ikarita yiwe yuko yicandagishije. Ivyo rero kuba utabikoze Burundi ugashaka kugugarana mukaba nk'akantu kari kwa konyene n'ibintu bibabaje n'ibintu bibabaje umushikiranganje wa mbere ahubwo yarakwiye guhimiriza abarundi kwicandagisha na cyane cyane abo bose baba iki kiza kibafashe aribo bapfa mu bambere yarakwiye kubahimiriza ahubwo ababwira ati kwandura n'ibyo umuntu arandura ariko wanduye wandura utasinzikara kandi cyo nico kinyara akwiye gushira imbere ahubwo hakuba ari waza kuvuga ati ahubwo ntimwicandagisha amaze kuvuga gucyo ngo abantu barapfa kandi bararufashe umenga babwiye ngo ahubwo ntimwicandagisha kandi yarakwiye kubahimiriza bashobore kwicandagisha.
Fenya nawe nyene ari mu Rwanda ati abari mu Burundi aho kumviriza amajambo abahuvya abafise amakenga borabira ku bandi bamaze kwicandagisha
bo bandi bakaraba nimba abamaze kwicandagisha abamaze gufata urwo rucanco bakaraba nimba atangaruka kwabateye wabatangwe kurufata kuri uyu wa mbere abafise bagenzi babo babanze barabe nimba atangaruka kwabagize ko hama nabo bashobora kukwiteza mu nyuma kuko twama twumva ayo makuru buri gihe rero babanze babarabe nimba abo ba mbere bamaze gufata urwo rucanco atakibazo na kimwe rubateye bafate ingingo yo kugenda kwicandagisha batitaye ku byo abantu bavuga abamaze kukwiteza ninde yapfuye muri abo bamaze kukwiteza aba mu nyuma bagenda kukwiteza bamaze kubona uko bimeze.
Divin ari mu Burundi ati abategetsi b'igihugu bariko barajuragiza abanyagihugu mu majambo ahushanye bashikiriza
nk'ugwaruka turababazwa cyane n'imvugo zitandukanye z'abagize leta y'u Burundi. Umushikiranganji avuga yuko urucanco ruje gutegwa abanyagihugu babyipfuza. Umushikiranganji wa mbere akavuga yuko urucanco nubwo rwaje abanyagihugu badakwiye kugwiteza kubera yuko rufise izindi ngaruka mbi. Murumva yuko leta y'u Burundi atagaciro iha abanyagihugu bayo. No kuvuga yuko rero twebwe baje kutumarira mwogo rucanco nimba wategerezwa kuza imbere mu gukingira abanyagihugu ariwe umushikiranganji wa mbere atemeye urwo rucanco kandi atayipfuza yuko hari n'abantu bogwiteza. Ariko umushikiranganji agenywa nawe cyane se ariwe amutwara kandi ariwe amushiraho akaza yemeza yuko abanyagihugu dukwiye kwikingiza. N'ukuri harageze yuko leta y'u Burundi iziravuga ukuri nimba byanse naho yuko ntwaro yabananiye cyangwa abanyagihugu babarambiye babivuge kuko nta kintu na kimwe gishobora kuza gikinira ku magara y'abenegihugu ku magara y'abarundi. Turasavye leta y'u Burundi, turasavye yaba umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere ndetse n'abandi babafasha gutwara batanga umuco kugira ngo abanyagihugu nibakomeze bajuragirika nk'uku ejo baze basange baguye mu mitego watezwe n'abategetsi. Kuko abanyagihugu turabisa amakenga ntabwo tuzi twebwe urucanco rutekwa abo bategetsi rushoboye kuba ari urucanco rutarimwo ibishobora kugira umubiri nabi cyangwa ugasanga bo babatera akavitamine ariko abandi bakabatera urucanco rurimo ibintu bishobora kugira nabi. Rero turasabye leta y'u Burundi itanga umuco kugira ngo abanyagihugu ntibagume mu rujijo.
Tugume mu Burundi. Gaheri nawe nyene ntiyanezerejwe n'ibyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere asaba abategetsi kubera ahubwo imboneza abanyagihugu mu kubaha umuco ukwiye.
Nk'ugwaruka mvuga yuko imvugo z'abategetsi zisigaye ziyobeye umwe wese arafise ibyaba yipfuza gushikiriza n'intumbero abishakamwo rero bariko bajuragiza abanyagihugu. Nico gituma dusaba nk'ugwaruka yuko leta umushikiranganji w'amagara y'abantu yuva mu gacerere akavugisha ukuri nimba urucanco rutwizwe neza hakiri hagahazi bakarureka kuruzana mu banyagihugu kuko nimba bimeze uko kuvuga bariko babahereza uburozi rero bashaka twese tuzohone. Nico gituma mvuga nti nimba urucanco rutari rwizwe neza hari hakiri agahazi nimba bandi babangire gato yego ni mu gihe atakindi coba cishije inyuma.
Tabona we nyine ari mu Burundi ariko wewe abona ko ibyashikirijwe n'abo bategetsi bari muri leta atakibi kirimwo.
Jonye uko byavuzwe uburenganzira bwe bishaka twese tunahumva ko gahato karimo kandi umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze neza ko hariho n'igipapuro utubyipfuza ucyosinya yuko ukimwe atita gahato nalero icyo uwo nsanzwe yavuze mugabantu umva we ugomba no burenganzira bwa kujayo cyo cyo nsanzwe wa mbere ndongo cyero igihugu irabone ibintu kuko ibirinde yabandi nsanzwe wa mbere abone ko hari magahaje mu rwego rucanze cyo gituma rero yapfutse kujya kandi atubona gahoka guhavuga cyamara ni burenganzira bw'umwe wese kujya kugwitandagisha yumva ko se tete kuba cyanze rero nurenganze uzuba bikeneye atogenda twe ngwaruka twati amatsi cyo ndabikeneye akiende baramutse tugomba naho tumufunyeni
Rene ari Egypte ati abarundi bari kuraba ikiruta ikindi bakitezanya buna ugo rucanco rwa COVID-19
yarahimirije abantu babyivuza yuko bongenda kugwiteza mbonyoza rero yuko ari umuntu yipfuza cyabye kugwiteza yogenda uko abyumvamwe naho nshikanganje wa mbere wa leta uravuga ati uzo gwiteza twebwe ntagira ikintu ndakibaza batubaza bon ego biravuga yuko baravye ingere cyacyo za kuzwe mu kanya gato bomba ntizwe neza nkuko bivugwa n'abahinga bo rero mu kino gihe ubona ko umuntu atitse gurushinge ashagira ingaruka ariko koko hari n'abataraziteza bakomeye bameze neza takibazo gusa ahantu hari ingorane nuko ari nk'abafata ingendo ko usanga bigoye kuko ni ngombwa certificate ya COVID tuzakwirekana iyo ari umuntu ufata ingendo rero je nabona yuko gushengwa ngo kwiteze umuntu yumva ko abishaka koko ko yo kwiteza ko atari ku gahato neza ko takibazo kabisa amuganiriza yuko kandi ugwiteje ari cyo yabasumbije umuntu ataragwiteje numva bivuye ko hari abantu bakoma bapfa bagwiteje ano gusanga barasinzika ariko ibyo nibaza yuko mikano kanya zero kwa vyiza naho nyene umuntu ashishoje akara kuko hari n'abagwiteje usanga bakomeye usanga baracariho bameze neza
Ganiro ndafise ijambo tukibandanirize kuri Honya ari mu Rwanda abona ko umushikiranganje wa mbere bunyoni ivyo yavuze ari vyo gutera ubwoba abanyagihugu ngo ntibicandagishe
Kingu gwaruka igikorwa cyo gutangura cancu mu gihugu cyacu cy'u Burundi numva cyari koko cyiza cyane kugira ngo tubandanye twikingira iyo coronavirus ariko swi nyuma nkumviriza ibyo umushikiranganje wa mbere yavugiye mu ntara ya Rutana kuri w'Imana ni ikintu giteye ubwoba gituma kandi abanyagihugu abarundi muri rusange badashobora kugwiteza kuko biteye ubwoba bashobora kujya kwiteza urucanco uzi yuko uri bukwice canke bukagutera kugwara
Axel ari mu Burundi ati abategetsi bo kwirinda gupfindanira ku banyagihugu
cyangwa wa mbere nashikirije ko izo canco abaza kuzirondera bohagabira kuko zoba zikizwe neza abazikoze kuba bazipikize gihutihuti rero koba hashobora kuzoba ingaruka mbi zikwiye kuri izo canje ivyo vyose bikaza bica intege umuntu yari afise umugambi wo kwikingira akoresheje izo canje taca nibaza ni kubera iki leta yakira ibintu ifise ko amakenga ko bishobora kugira ingaruka mbi ku banyagihugu icyo kikaba mbere ikibazo ubundi mwanya nkibaza igituma bubyakira boba babana rero byo babyakira cyane boba batari ubwoba ko ubutabyakiriye hari ibihano agiye gufatirwa ibyo byose umuntu ashobora kubironkera umuco ariko kumbure tuzotora tuburonke ntasaba leta ko nibyo ifise amakenga menshi kuri izo canco byiza yoreka kuziha abanyagihugu karindira zigasuzumwa canke hakarindirwa izindi canco zizoza zizewe hakugerageza ku banyagihugu canke kubatsindanirako nkavuga nti ivyo bintu birateye isoni nibaza ko bobanza kuzihagarika bakarorera yandi navuga ngo ntagire ubuzobaza ikintu kimwe leta bamenye ko hamwe zoza zikagira nabi aba n'igihugu nabone bazobibazo.
Mosi ari mu kambi impunzi ya Kakuma muri Kenya ati COVID-19 irabangamiye abari mu Burundi ari naco gituma abategetsi b'igihugu bategezwe guhimiriza kwikingira.
Usanzwe umukozi w'ikigo cy'urukingo cyabatohoje ko neza n'abaganga akabavuga neza neza ko abantu barufashe bacu bapfa jewe mbona nta kamaro ko kuba ariko kuba mu Burundi naho badakingiye corona aho biri gutuma amagara y'abanyagihugu abangamirwa kubera mu Burundi kugeza kigiye kugira ngo bavuge ko corona imaze kuba nyinshi mu banyagihugu niko rero borusiko urukingo rukwiye kandi bisutumwe neza hama abanyagihugu bakabaho nko mu bindi bihugu mu kwirinda ikigo cya corona virus. Izi mvugo zabo nazo ziboneka nk'ibyo gucunga bw'abanyagihugu kubera uri kubera uburyo babivuga nta byizero baba abanyagihugu cyangwa ngo bitume abanyagihugu bakwitaho kwikingiza ikigo cya corona virus bifatanya n'amajambo bavuga adahumuriza abanyagihugu. Turabye icyorezo cyateye isi kiriho kiratuma isi ihungabana. Ifatanya n'igihugu cy'u Burundi bategerezwa kwigisha neza abanyagihugu bakabumvisha yuko ari icyo cyanzu babona umunyagihugu wese kugira ngo babeho bari kwirinda icyo kintu cya corona virus kuko kiradusubije.
Berahereje iki kiganiro kuri Edi ari muri Malawi yibaza igituma abategetsi boba bazanye urucanco bonyene batemera.
Turabikora ku bindi bihugu abarongo ibindi bihugu mu bagendera mu kwitetsa urucanco ikigiza cya corona virus. Bwo mu Burundi kutaraba baremeye ko rubuto mukabo ntisikore kurajya imbere mu guhaguka urukingo umunyagihugu wewe uzaba witeza gute abana bamurongoye ndetse witeza ikindi na kandi tubone gituma bararuzanye turabona ko hari nyegeti ibindi bintu bimaze kutavuga kwa muntu ntashobora kuzana ibintu ubonye nawe ndatemera none bazaniye iki kandi nawe batagwemera ukazana ikintu nawe ubona ko gifite ingaruka mbi cyanke ubona ko atakamaro gifise wakizanye ukabwira abantu bazakiteza mu wundi mwanya ukazita kuvuga yuko ku rukingo tube batarasa umwanya kurugereza neza. None ubu rero abategetsi bacu bemeye yuko abanyagihugu barongowe nabo bahi bashatse ko aribo bageragerezwa ku rukingo njye mbona yuko abantu barongowe Burundi bakwiye kwikebuka bakamenya umurongozi icyo ari cyo n'icyo ategereza gukora zita kwerekana akarorero imbere y'abarongowe ntibyumvikana ko uwumira umuntu azana urukingo atora abantu akimara ku rukingo ruto mvuga ko ari we ahindukira ku rutwana afite no umuryango wanjye hano kwandura abantu benshi rero biza mu rukingo kandi turabiye no mu bindi bihugu mbona urukingo ruko batanga kuri kwana rero n'abarundi ubwitere abaturunge bakatuka imbere ubwitere ku rukingo.
Izo rero intererano z'ugwaruka ku majambo yashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere ku rucanco rwa COVID-19 ugwaruka rumwe bashimye kuko aha umuco abarundi abandi nabo baraneguye berekana ingene ajuragiza abanyagihugu. Ariko turangize twibutsa ko icigwa cagizwe n'abahinga b'abafaransa kuva muri Kigarama mwaka w'2020 gushika muri Mukakaro uyu mwaka cemeza ko incanco zose zemewe zikiza ca COVID-19 ziha amahigwe ku bice 90% uwaziteye yo kudasinzikara canke ngo yitabe Imana ugereranije n'utacandazwe. Ico cigwa kikaba caje gishimangira ibindi vyigwa bimaze gushikirizwa n'abahinga b'Abongereza, Abanyamerika be nabo muri Israel. Aha ni naho duciye duherahereza iki kiganiro c'ugwaruka ndafise ijambo. Mwakoze mwese mwaduteze amatwi mwari kumwe kuri mikro na Benyak Serakana. Tubifurije kuroranirwa naho ubutaha.
Cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawo.